Tashimire kumandanya kumviriza Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamirana na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu by'Ijwi rya Amerika ikaze makuru yo kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Joy Diane Ninahazwe na makuru ashimikiye ku munsi mpuzamakungu wahariwe impunzi wahimbaje ijya nino ku isi mu makambi arimo impunzi z'Abarundi n'Abanyarwanda.
Ibibazo duhura nabyo ni kutagira umwidegembyo ugenda kurondera uko dusanzwe dukeneye na cyane cyane mwiterambere iterambere ry'abana bacu cyangwa iterambere ry'imiryango nyene ugasanga nyine turi ahantu tubaho nyitwugarijwe.
Uyu ni umwe mu Barundi bahungiye muri Tanzania atubwira uko babayeho mu makambi atandukanye y'ico gihugu. Muri ano makuru murumva uko umunsi wahimbaje no mu bindi bihugu birimo u Rwanda, Kenya na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, eka ndetse impunzi zahahungiye batubwire uko babayeho. Muri make kandi muri Afrika y'Epfo, Umunyarwanda Fulgence Kayishema yagirizwa Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 mu Rwanda, yanse gusaba gufungurwa vy'agategekanyo ahubwo ahitamo ubuhungiro. Idoni mukanyi sase duhere ku vyeyu umunsi mpuzamakungu wahariwe impunzi. Kuri uno munsi umukuru wa RCR ishami rya ONU ryita impunzi ku isi Filippo Grandi atabariza Sudani. Ibindi kuri ino nkuru na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru i Nairobi muri Kenya kuri uyu wa kabiri, Grandi yagize ati nitudacecekesha ziriya ntwaro abaturage bazakomeza guhunga ari benshi. Uyu munsi twarengeje 500,000 bamaze kwambuka imipaka bahungira mu bihugu by'abaturanyi, naho bavuye mu byabo bahungira ahandi mu gihugu cyabo imbere bamaze kugera kuri 2,000,000. Filippo Grandi yabitangaje umunsi umwe nyuma y'inama mpuzamahanga yo kugoboka abaturage ba Sudani bahunga n'abava mu byabo kubera intambara. Abari bari muri iyi nama biyemeje gutanga amadolari agera kuri miliyari imwe n'igice. Inama yakoranyijwe i Geneve mu Busuwisi na Loni ifatanyije n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika, Misiri, Ubudage, Katari na Arabia Saudite. Intambara ikimara kwaduka muri Sudani, Loni yari yatangiye gusabira abaturage baho inkunga yihutirwa ingana n'amadolari miliyari 3. Mbere gato y'inama y'ejo, Loni yatangaje ko yari imaze kubona 17% byayo, ni ukuvuga 550,000,000. Ariya rero inama y'ejo yemeye aje yiyongeraho, ariko haracyabura rero hafi indi miliyari.
Iby'impunzi turaza kubigaruka ko handi hatariko imbere y'uko tubigaruka ko mugenzi wacu Thomas Kamirindi hadushikane muri Afrika y'Epfo, aho Umunyarwanda Fulgence Kayishema yagirizwa Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu 1994 yanse gusaba gufungurwa by'agategekanyo ahitamo gusaba ubuhungiro. Thomas
Fulgence Kayishema ubu w'imyaka 62 y'amavuko yari burigadiye, ni ukuvuga umukuru wa polisi y'icyahoze ari komine Kivumu, prefegitura ya Kibuye, ubu ni mu ntara y'uburengerazuba y'u Rwanda. Yashakishijwe imyaka n'imyaka n'u Rwanda n'urukiko mpanabyaha rwa Loni, akekwaho Jenoside yakorewe Abatutsi barenga 200,000 bari bahungiye mu kiliziya ya Nyange. Yari yarahinduye amazina yiyita n'Umurundi, yatawe muri yombi ariko mu kwezi gushize mu mujyi wa Pala hafi ya Cape Town muri Afrika y'Epfo. Ubutabera bwa Afrika y'Epfo bumukurikiranyeho ibyaha by'uburiganya no kwica amategeko agenga abinjira n'abasohoka ya Afrika y'Epfo. Nk'uko bavuka be n'ubushinjacyaha babitangaje kuri uyu wa kabiri, yari yaratangiye gusaba gufungurwa by'agateganyo none yabiretse asaba ubuhungiro. Umwe mu bavuka be witwa Yuan Smuts yatangarije ikigo ntaramakuru AP cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kurubanza ku byaha Kayishema akurikiranweho n'ubutabera bwa Afrika y'Epfo ruzaba ruhagaze, bityo n'inzira yo kumwohereza mu Rwanda nayo izabitinze. Ariko rero umuvugizi w'ubushinjacyaha bwa Afrika y'Epfo Eric Nzabalila we arasobanura ko uru rubanza rudashobora gukoma mu nkokora urw'ibyaha by'ubwicanyi Kayishema ashinjwa. Ati mu minsi iri imbere abashinjacyaha bazafungura dosiye yo kumwohereza mu Rwanda kuburana ibyaha bya Jenoside.
Thomas Kamirindi urakenuye mukanya turacatuja mu yavugwa mu gisata c'impunzi mu karere k'ibiyaga bigari ariko imbere yaho mbanze ndababwire muri make ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitangaza ko ziyamirije uruhagarara n'ubwicanyi bibera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bimaze guhitana abatari bake abandi bakaba barakomeretse canke barakurwa mu vyabo ni nyuma yo kwakira raporo ya nyuma y'umurwi w'abahinga bishamwe impuzamakungu ONU bakoze ku bibazo by'umutekano muke muse uko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ino nkuru turaza kuyigaruka ko makuru yacu ari imbere Nuko rero nongere kubashimira komandanya kumviriza ijwi rya Amerika risamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave abatwumva muri mu Rwanda mukatwumvira kuri FM zacu zitandukanye ku isi hose turi live kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com adresse ya YouTube yacu Instagram Facebook na Twitter ni VOA radio yacu mukanya dushatuje mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini Igice cha kabiri c'amakuru yacu kiza gushimikira ku ngingo imwe rudende himbazwa ry'umunsi mpuzamakungu wahariwe impunzi mbwerero amakungu ahimbaza umunsi wahariwe impunzi ku isi impunzi ziba mu Rwanda zifatikanije n'izindi zose ku isi mu guhimbaza uwo munsi impunzi zitabiri ivyo birori hatandukanye zashikirije ibibazo bitandukanye umunsi nyezi na wahimbarije I Kigali mu Rwanda ku murwa mukuru ahijwe rya Amerika ryari ryarungitse menyesha makuru yacu Desire hatungimana amahoro Desire
Mwiriwe Diane
Ego umunsi w'impunzi Kigali wahimbaje gute
Umunsi mpuza makungu hari w'impunzi uhibazwa itariki ya 20 kwezi kwa gatatu kumwaka utashe wahimbarijwe ahahora ishuri ry'ababigi bita Ecole Belge hari hitabigiye rero abashitsi batandukanye harimo n'abashitsi biteka kuko ibyo birori byatewe iteka n'umushikiranganji Kayisire Marie Solange asanzwe mu byagezi ko hari impunzi eka ni hari hitabiriye kandi userukira ASR mu Rwanda Asiatu Ndiaye Dieng abategetsi rero nibo bari barongoye ibyo birori byahuriyemo impunzi zitandukanye zibaga mu Rwanda z'abarundi abanyekongo abanyetere y'abasomaliya n'abandi batandukanye bakiriye muri kino gihugu cy'u Rwanda abashitsi rero bakaba bakiriwe n'umurisho w'ingoma w'abatimbo b'i Burundi nabo nyene b'impunzi zo ngaha mu Rwanda akaba aribo bakiriye abashitsi imbere y'ukoro hatangura kuba ibiganiro bijyanye n'ingene impunzi zo kwishakamwo inyishu kugira zibeho zidateza amashi impunzi zashobora kuvugana n'ijwi rya Amerika zamenyesheje yuko muri kino gihe atagutega amashi ahubwo nyabona bakora ibikorwa bitandukanye haba nk'abari baje muri ibyo birori bamwe bariko baracisha bafise inkoko abandi bafise ibiseke abandi bafise ibyo bashushanije hari n'abandi b'abarundi bariko baracuruza berekana uburobe abandi batandu berekana ibintu bitandukanye bikorwa n'impunzi ariko bikabafasha kugira bibesheho muri kino gihugu cy'u Rwanda mu buhungiro barimwo umushikiranganji Kayisire yamenyesheje yuko impunzi mu Rwanda bazifasha kugira zishobore kwironderamo ibisubizo kandi bimaze kugaragara yuko aho baherereye hari impunzi zimaze gutera imbere zikoresheje ubwenge bwazo uwo munsi rero wahimbajwe uhimbazwa mu Rwanda ahabarizwa impunzi zirenga 1,200 muri kino gihe ziri mu makamba 5 y'amahama kiziba kigeme mugombwa na Nyabiheke
ibibazo nyamukuru bashikirije ahatandukanye impunzi mwavuganye ga Desire vyari vyaye
ibibazo bashikiriza nuko kenshi bibagora kuronka imitahe ifadika ariko ubuhinga n'ubwenge bwo gukora bwo bavuga ko babufise ariko ugasanga iyo baronse imitahe baronka imitahe itari miremire itari minini kugira bashobore gukora ibintu bitandukanye ariko rero baronka iyo mitahe mike mike bafatikanije na hase n'abantu bafasha guha imitahe impunzi z'abarundi n'abanyekongo bari ngaha mu Rwanda baravuga yuko bibafasha cyane ikindi kibafasha nuko usanga izo mpunzi ubwa mbere zagira ibibazo ugasanga abana ntibiga ariko bamenyesha ko abana bose uno munsi bariko bariga gusanga abana b'impunzi bahejeje amashuri yisumbuye ibibazo bakunda kugira nuko iyo bahejeje amashuri yisumbuye bagira ibibazo byo kujya mu mashuri ya kaminuza nabyo nyine bakaba ari ibibazo bashikirije magata barankitse umwe mu barundi b'impunzi ariko afashe impunzi kwiteza imbere akaba yamenyesheje yuko bariko baragerageza kurondera za kaminuza na cyane cyane zo hanze bazoza biga bakoresha ubuhinga bwa none kuko yamenyesheje ko hari abo bigeze kurungika hanze ntibagaruka ubwo bakaba ariko bayumvira yuko bashobora kwiga bakoresha ibiga bwa none kandi batashobora kuronka n'impamyabushobozi.
Urakoze Désiré Hatungimana, twemere tuze gusura makuru y'imbere utwumvisha amajwi yabo mwavuganye. Urakoze Désiré. Kuri no musi rero hijwi rya Amerika ryahisemo kugendera abagore b'impunzi z'abanyekongo bari mu ikambi ya Kigeme hiherereye Inyamagabe mu manuko bw'Uburundi. Abo bagore bishize hamwe muri koperative yitwa Igisubizo, badrisha uduseke bakatugurisha mu mahanga, bikabatuma barushirizaho guhindura imibereho yabo mu ikambi ya Kigeme. Twe twahatumye umenyesha makuru wacu Eric Bagira Ubusa.
Kwinjiye mu cyumba cy'urubohero giherereye mu nkambi ya Kigeme icumbikiye impunzi z'abanyekongo mu karere ka Nyamagabe mu majyepfo y'u Rwanda, abadamu basaga 20 bibumbiye muri koperative Igisubizo baboha uduseke n'indi mitako bagurishiriza mu mahanga nko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Madamu Penina Nyiranguri, perezida wa koperative Igisubizo, aratubwira ko ibiciro bihagaze ku byo bakora.
Aka ngaka tukaboha iminsi ine, iyo tumaze kukuzuza baduha 900.
Madamu Nyiranguru avuga ko batangiye kuboha utuduseke mu mwaka w'2018 babifashijwemo n'umuryango Indigo Africa. Kugeza ubu akavuga ko imibereho kuri we yahindutse mu buryo bufatika.
Uyu mwuga rero kuwukora byaramfashije cyane, sinabona ukuntu mbivuga birenze ubwenge bwanjye. Nari wa mudamu wirirwaga mu rugo nicara gusa nta kintu nkora. Tugira amahirwe HCR iza gushaka abadamu batagira ikintu bakora, nanjye nza kuboneka muri bo. Batubwira ko bagiye kutwigisha ibintu byo kubaho ubuseke no kutwigisha ibijyanye na business kugira ngo dusobanuke tuba abadamu batari babandi b'impunzi bo guhora bicaye bategereje ubufasha bwa PAM na HCR.
Impinduka mu mibereho kubera imirimo yo kuboha utuduseke ntiyahagarariye kuri Nyiranguri gusa, ahubwo no kuri Madame Angelique Uzamukunda, nawe w'impunzi y'umunyekongo ituye hano mu nkambi ya Kigeme.
Mbere tutaratangira ubuseke twirirwaga twicaye tukabura icyo dukora, tukabura aho twirirwa. Ariko aho ubuseke bwaziye turaza tukaboha, tukaza dufite kuraje bitewe nuko turi gukora n'ibitubyarira umusaruro.
Ubusanzwe umuco wo kuboha uduseke uzwi cyane mu gihugu cy'u Rwanda nk'umwihariko. None izi mpunzi zimaze imyaka isaga 10 ku butaka bw'u Rwanda, kuba zarawutoye bizazimarira iki mu gihe byaba ngombwa ko zaba zisubiye mu gihugu cyazo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo?
Umuco waho rero tugize amahirwe tugatana iwacu, natwe uyu muco twakuye mu Rwanda twawujyanayo tukawutoza abakongomani basigayeyo, twese tugasanga turi kwiteza imbere ku muco twakuye Rwanda. Ntabwo muri Kongo byabagayo, ariko twabonye ari umuco mwiza utabangamiye umuco wacu. Niyo mpamvu niyo twataha twasanze ari umuco watuma abadamu biteza imbere, kuko twe muri Kongo umudamu yabagaho ategereje ku mugabo.
Muri ibi bihe imiryango nterankunga igenda igabanya imfashanyo zihabwa impunzi, izi zibumbiye muri koperative yo kuboha uduseke zivuga ko birushaho kuzunganira. Kuri Bwana Faresi Ruyumbo, umuyobozi w'inkambi ya Kigeme, nawe avuga ko imibereho ya none y'impunzi igaragaramo itandukaniro rifatika ageranije no mu bihe byatambutse.
Impunzi yabaga itegereje kurya no kuryama ibikuye ku miryango nterankunga. Kugeza kuri uyu munsi dufite impunzi zikorera, zikiyubaka ndetse zikoresha n'abandi. Rero ni ibintu byo kwishimira yuko byibura noneho nabo batekerezwaho bagashyirwa mu buzima nk'ubw'abandi bwose, buri wese akishakamo igisubizo.
Umuryango Indigo Africa ufatwa nk'ikiraro hagati y'ababoha utuduseke n'indi mitako n'abakiriya babo mu mahanga. Uvuga ko kuva batangira bashobora kuba bamaze gucuruza udufite agaciro karenga 2 million z'amafaranga. Uvuga ko ubaha amahugurwa warangiza ukabagurishiriza uduseke mu bihugu by'amahanga birimo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuri uyu munsi si yose izirikana imibereho y'impunzi, abafite uko babayeho bakagira icyo basaba bagenzi babo bakigowe n'ubuzima.
Impunzi nayo ni umuntu nk'abandi, kandi amahirwe dufite nuko twageze mu gihugu cy'u Rwanda kikatwakira neza. Ibyo rero biduha icyizere cy'uko no gutaha tuzataha. Kandi ikindi impunzi ntabwo ari umuntu wo kuberaho ategereje ubufasha gusa kuri PAM na HCR,
ariko uyu munsi wo nakarusho kumva ko dufite abadutekereza bashaka no kutwegera bakamenya uko tubayeho. Byaduhaye n'ibyiringiro bikomeye ko n'ejo hazaza tugomba kubaho tugakomeza ubuzima. naho ubundi twari twariyanze twumva ko nta byiringiro by'ejo hazaza dufite.
Iyi nkambi ya Kigeme imaze imyaka 11 ishinzwe icumbikiye impunzi z'abanyekongo zibarizwa mu 2014 zikomoka mu miryango isaga 2000 yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko ubuyobozi bw'inkambi bwa bidutangarije. Ku rundi ruhande, kimwe mu bikigoranye ni ukubona imishinga yo gufasha izi impunzi ku buryo zose zagerwaho mu buryo bwuzuye, ariko ubutegetsi bugakomeza kwemeza ko bugenda buzikorera ubuvugizi. Bagira ubusayi rw'u Rwanda ku gikongoro mu majyepfo y'u Rwanda.
Eric Bagiru busa wakoze kugendera iyo kambi ya Kigeme herereye rero mu manuko bw'u Rwanda nkitangurana n'abuze ko ari mu manuko bw'u Burundi murantunga mu mburanye n'ururimi rwanyereye ni mu manuko bw'u Rwanda. Tukivuga rero ku vy'impunzi, abaserukira impunzi z'abarundi mu bihugu vy'akarere bahungiyemwo basaba leta y'u Burundi kurekura abapfungiwe politike no kugirana ibiganiro n'impunzi kugira ngo zitahuke. Umuyobozi mukuru ajeje gucura impunzi avuga ko ibibazo vyose zifise bizokumvirizwa zimaze gutahuka. Eloge wirika neza inairobi muri Kenya adufitiye ibindi kuri no nkuru.
Intwaro yo gusesa amaraso yagumye ari yayindi nyene umugambwe wagumye ari urya nyene ntacahindutse na kimwe cotuma umuntu yohunguka.
Umukenyezi w'abana babiri ba mu ikambi ya Ndutari muri komine Kibondo intara ya Kigoma mu buraruko bushe uburengero bw'igihugu ca Tanzania yaje muri iyo kambi yavuye muri komine Kakonko muri iyo ntara nyene haraheze hafi imyaka ibiri yari mu ikambi ya Mutendera. Ico gihe yabwiye ijwi rya Amerika ko impunzi z'abarundi zitaragera gutahuka bitewe n'uko impamvu zatumye bahunga zikiri impamo.
Wahunze intwaro mbi ya CNDD-FDD, wahunze politike mbi ya CNDD-FDD. Intwaro yica abanyagihugu izuba riva, ihohotera abanyagihugu izuba riva, inyuruza abantu abakuru n'abato ntacahindutse na kimwe cotuma umuntu yohunguka.
Ariko no mu buhungiro yemeza ko we n'abandi barundi bamaze imyaka 8 muri rusangi batorohewe.
Nanone bakaza kutwicira naho turi, bakatunyururiza aho turi, aho tubaye turahabonera amahano adasanzwe tuburiyo tuja gusa. Aho badutuma bakadutegeka guturira imirima twarimye, kurandagura imirima twarimye. Ino leta turimo nayo nyene ya Tanzania imeze nka leta y'u Burundi aho baburagisa umuntu.
Haheze igihe leta y'u Burundi ituma intumwa mu makambi y'impunzi ziri mu bihugu vy'akarere. Abaziserukira baherutse kwandikira Perezida Ndayishimiye bamubwira bimwe mu vyo bifuza vyo babanza gukorwa kugira batahuke, birimo kurekura abafungiwe politike no gukurikiza urubanza rwaciwe na sentare ya Yase. Yavuze ko ikiringo ca nyuma ca nyakwigendera Nkurunziza caho nyanza amategeko. Patrice Ntadohoka ari mu bashize umukono ku rwandiko rwarungikiwe Perezida Ndayishimiye.
Hoba ibiganiro hagati ya leta gukurikiza ivyavuye mu rubanza rwaciriwe muri sentare y'akarere, amahoro aboneke bakarekugwa atakirinze gusabwa imfungwa za politiki zose, bakongera bakahagarika gufata gasakisaki abaharanira agateka ka zina muntu mu Burundi.
Nestor Bimenyimana, umuyobozi mukuru ajejwe gucura impunzi, ahanura abaserukira impunzi kubanza gutahuka ivyo basaba bakabimenyesha hanyuma.
Twebwe akamo tubatera nuko bahunguka, igisabo c'umuntu cumvikana cane yari mu gihugu batahuke hama baze begere leta, begere nyenicubahiro umukuru w'igihugu n'umuvyeyi azoheza bakize yompi yongere abumvirize kubisabo byose bazomutura.
Bimenyimana yabwiye ijwi rya Amerika ko abarundi barenga 300,000 bamaze gutahuka mu myaka 5 iheze.
Haramaze kuba abandi bahunguka bihungukanye barenga 100,000, murumva duteranije bose bararenga 310,000, kandi n'umugambi uri kurabandanya neza.
Mugabo n'abahungutse nka Pendo n'Imenya ya Java Itabora muri Tanzania akajanwa mu buseruko bw'u Burundi mu kigwati cya Nyakiga muri komine ya Butaganzwa mu ntara ya Ruyigi bavuga ko basa n'abatereranywe.
Kabaye bukene bwinshi ntana umuyitse bahuse amashuri biza muri Tanzania bashitse mu ya kabiri tubahungu nta mpuzu mufise nta kalamu nta madaftari nta makaye nta cyo kujya hasa nimo za gutangura byiki.
Eka n'umu mukenyezi w'abana ndwi yahungutse mu 2021 yamaze imyaka irenga 20 azenguruka mu makambi yatandukanye muri Tanzania kugira aho umunaga wiwe ahabeka irambo n'ico kimwe. Mu gatabo ka Kayogoro mu ntara ya Makamba mu manuko aho yahungukiye yemeza ko ari mu kugwa mu bana.
Umuhisi yantwaye imutabira nyovodzi tuvayo badutwara inyarugusu batuvana inyarugusu badutwara induta batuvana induta badutwara imutendere. Umuprezida wa muri Tanzania ati impunzi zose nimuhunguke mu Burundi yuwe niryo muzokuvuga ibibazo byanyu. Sifisaho ndima sifisitongo niyinzo niyo mpanzi umuryango wanje na uri ngaha nabakobwa bane abahungu batatu mbonye amagogwa ngo we ngaha siniba ndasega bampaye nkararandiye
Kotelebe mani lakiza hakarari imbele ya matege kwa ishira mwa Afraburi hulikiye mwa wakinye zibahu nguze hanurako afasha bose mungusuli za muzabo wawazi teshe jwebo wagili numbeli mwe yotuma watisa angabali kwa kora ibi nubisusa
abantu bose bitwa ko bariko barakora mugungura abahunze barakwiye kuja hamwe bakagira programme canke indinganizo yumvikanyweko kugira ngo bose bakorere hamwe ntibarundane uruhande rumwe cyangwa ngo bakore umugambi umwe ari bangahe
ibitigiri bya nyuma bitangwa n'igisata cyawo ni cita impunzi ICR byerekana ko kugera mu mpera z'ukwezi kwa gatanu guheze abarundi bari mu makambi n'ibisagara bahungiyemo mu bihugu by'akarere bagera ku 259 na 965 eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
Eloje urikaneza urakenuye musi mukuru muza makungu hari w'impunzi rero ushitse abamwikambi zitandukanye za Tanzania ijwi rya Amerika ryagendeye nka nduta na Nyarugusu bageramiwe nibazo bitandukanye gusa basaba ishami rya ONU ribitaho RCR hamwe n'amashirahamwe atandukanye afashe impunzi na leta ya Tanzania gukwirikiza amategeko mpuza makungu agenga impunzi mu kubafasha kukino ne basaba ivyo muravyumva mu nkuru ya mgenzi wacu James Jovin
Musi mkuru w'impunzi ugeze dufise ingorane zitandukanye hano mu nkambi yacu kuko ibibazo dufise ni byinshi turashobora kugenda kwivuza ugasanga turabuze imiti umuntu adafise ayo mahera yo kujya kuyigura ugasanga aragize ikibazo agwariye muhira no gufarapfuye cyangwa ugasanga n'ubufise ingwara ishobora kugenda kuvurirwa hanze y'inkambi ugasanga arabuze ukuntu agenda bivanye n'ukuntu batamurekura cyangwa ngo bamwandikire urukaratasi rumwemerera gusohoka inkambi yo kugenda kuvurirwa hanze y'inkambi ugasanga benshi baciye bapfa
ubuzima bw'impunzi tuko turaraba bwishi bumwe bwifashe nabi kuko tuko turaraba nk'ubu uye ubuzima bw'impunzi dufise inzu zito zito cyane kandi tumaze kuba dufise inzu badusohoye baduhaye zirimo izimba bibiri ibyo byimba bibiri aho kurondera ntahariho ntabikore dufise rero bimaze kumera uko uburyo mu cyusanga atagishasha usanga ari ngorane nyene kabisa turiko turasaba kujyana n'umubijyane n'umunsi mukuru w'impunzi ko botwongereza amazu kabisa amazu ni makeya inzu ni zito zito cyane
n'uwo munsi mukuru abantu benshi no kuvuga benshi mbere Beshi gusaba beshi bare bawuze umuga harimo nabata umenya kubera ku bintu nyene usanga umengo biragoye ku byerekanye ni njya hanini mbere kuntu ndayobona kandi no kuba umunsi mukuru wabaye nibyo mugabo umva natwe ntibyatunezereye neza kumva umunsi mukuru wabaye mugabo nihagere nakantu tuvuga ati titurarose uje umunsi mukuru uri kumwe n'abantu nisaba ni nagafashanyo kabonetse akaduhera hamwe nyene nk'impunzi ni kuvuga rero uwo munsi mukuru nawo ntiwatunezereye neza ko twakora turi muhira n'abafanye twa karose nta umva ntibyatunezereye neza
Ngorane umuntu duhura nazo ni nyinshi cyane egome kuko usanga ubuzima budabandanya bugenda imbere neza kuko usanga umuntu nyene ari impunzi ntagira isanzure umuntu kugira ngo ashobore kwiteza imbere nkatwebwe impunzi impunzi ibibazo duhura navyo ni kutagira umwidegenzyo wo kugenda kurondera utwo dusanzwe tugira gute dusanzwe dukeneye na cyane cyane mwiterambere iterambere ry'abana bacu canke iterambere ry'imiryango nyene ugasanga nyine turi ahantu tubaho nyine twugarijwe turahura n'ico kintu egome hamwe nubwo dufashwa cane mu bintu nk'ifungurwa ariko hariho amagara y'umuntu nayo nyene kandi usanga tubangamiwe cane egome nk'umunsi mukuru w'impunzi cyo nasaba nk'impunzi bagenzanje zigenzanje nyene nasaba yuko twoshobora kwiyumvamwo amahoro muri twebwe ubumwe n'umunezero n'urukundo bikaba hagati muri twebwe kugira ngo dushobore kugiriranira amahoro tukiri inyuma y'igihugu maze twinjiye mu gihugu bishobore gucimbataza amahoro twabayemo inyuma y'igihugu tuyinjize mu gihugu cyatwibarutse
Amajwi yari yatorokanijwe na James Jovin tumushimire. Impunzi nazo zo mu ikambi zitandukanye ziri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo zabwiye mugenzi wacu Jimmy Shukurani yuko ubuzima bari babayemo bagishika mu ikambi atari bwo babayemo bitera bimera nabi kuri bo.
Inkambi ya Bulengo iherereye mu burengerazuba bw'umujyi wa Goma ni mu ntara ya Kivu ya Ruguru. Iyi nkambi yubatswe n'utuzu duto twubakishijwe amahema ubicumbikiwe impunzi zirenga 70,000 zigizwe ahanini n'abagore, abana, abasaza ndetse n'abakecuru bahunze imirwano baturutse mu teritwari ya Masisi abandi muri teritwari ya Rucuru muri groupe ya Bwito. Tukigera muri inkambi dusanze ibikorwa by'ubucuruzi bw'imyenda ndetse n'ibindi bitandukanye burimo gukorwa. Aha kandi hari imodoka z'abashinzwe kugoboka impunzi zuzuye ahangaha barimo ibigo by'ubuzima bya OMS ndetse n'ibyo kurya bya PAM. Aha ubona buri wese aca hirya no hino mu gushakisha ibimutunga n'umuryango we. Hari abava mu nkambi bajya hanze yayo mu gushakisha ibyo kurya. Izi mpunzi zivuga ko zikomeje kwibasirwa n'ibibazo byinshi birimo kubura ibyo kurya, amazi ndetse n'imyambaro. Abandi bicwa n'indwara ziterwa n'isuku nke igaragara muri iyi nkambi nk'uko byemezwa n'abashinzwe ubuzima muri aka gace. Ukigera muri iyi nkambi n'ahakikije nta gikorwa ubona cyateguwe kuri uyu munsi mpuzamahanga wahariwe impunzi, ahubwo usanga buri wese aca inzira ye ashakisha ibyamutunga. Aba Banyekongo bavuga ko uyu munsi wahariwe impunzi kuri bo ntacyo usobanura kuko kuva bagera muri inkambi nta cyahindutse mu buzima bwabo bwa buri munsi.
Tubagaho ku makata waryute aho cyane ukujya make gushaka ahantu ujye ukora hari nk'ara ku micanga ugacukura bakaguha nka 3000 ukarya nk'iminsi 3 rimwe na rimwe tukaburara mu cyumweru basi bikagenda utyo tu
tumeze nabi. Abandi bari kuja barahebwa hirya no hino kuva ngo bagiye Goma, abandi bagiye ku kimashini, abandi bagiye tuba tugasigara turi zero. Baje kubona umuturanyi nawe bari kuzana udufuka tw'imiceri, abandi bazanye amasabune, abandi bazanye imbegeti. Basi baje kutubwira ngo apana ngo bariya ngo ni abantu ngo beme ngo namwe ngo nta kigenda.
Muri inkambi kandi kigaragarira amaso ni ukuntu abantu benshi batarabona amahema yo kubamo, ibi bikabatera kwigunga. Alice Bumva Gato ni umukobwa w'imyaka 17 tumusanze mu kazu gatabanamo n'umuryango we wose ugizwe n'abantu 7. Mu nkambi zitandukanye zirimo ya Bulengo, Kibati na Kanyarucinya zasuwe na Radio Ijwi ry'Amerika kuri uyu munsi, abantu babana n'ubumuga nabo bahunze imirwano barashinja imiryango itagengwa na leta yewe na leta ubwayo kutubahiriza ibyo yabasezeranije mu minsi yashize. Mu nkambi ya Kibati mu teritwari ya Nyiragongo mu majyaruguru y'umujyi wa Goma tuhasanze Nyirahabimana Furaha, umukecuru ubana n'ubumuga wahunze aturutse muri groupe ya Busanza mu teritwari ya Rucuru. Aratubwira ingorane ababana n'ubumuga bahura nazo muri iyi nkambi.
Yewe ndi kimuga ndiho nabi hari imbaga ho neza aruko twahembwe yiri yafuye hari yamara gushira nkubu meza abiri yenda gushira tudahembwe. Yewe ndi kimuga sinzi kujya mu shyamba onda no gutashyaga ni garo ya mazi hari ya sinayizani sawa nava kuruba bakatwandika nubwo bajya mu marenyo twebwe birema tutazwi ntibatubyire. None niho ndukubyira twebwe turiho nabi abasaza ntabwo bazi ko ari abasaza mwiyi nkambi.
Mu kiganiro yahaye Ijwi ry'Amerika, Kabera Sadiki Kaboko uhagarariye ishyirahamwe ADDPH yaranira uburenganzira bw'ababana n'ubumuga mu ntara ya Kivu ya Ruguru, arasaba leta ya Kongo n'abafatanyabikorwa bayo kubitaho kandi ikabafasha ititaye ku bumuga bafite.
Ubu ngubu babayeho nabi ndetse n'igihe cyo gutanga nk'izi ngizi zo bita imisahada ugasanga ni ikibazo kimwe kirekire kuko bahereza abandi baje kubahereza bakabasha kuba babibagirwa abantu babana n'ubumuga. Dusaba leta kuba yaza ikamenya yuko hari abantu batishoboye kandi badakeneye kuba bavuga ngo barabasha kuba barwana n'abandi kugira bagere ku kintu runaka, ari abantu babashije kuba bafashwa mbere y'abandi bantu kuko hejuru y'izi ntambara.
Mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, impunzi ntizihwema gushinja leta kutazitaho. Mu kwezi kwa 7 umwaka ushize, ubwo zimwe mu mpunzi zajyaga mu myigaragambyo mu burasirazuba bw'igihugu, leta ya Congo ibinyujije muri komisiyo yayo yita ku mpunzi CNR yakomeje kwizeza aba baturage kwirimo kwita ku bibazo byabo ndetse ikabishakira igisubizo vuba bidatinze. Zimwe muri izo ngamba kwari ukubaka inkambi nini ijyanye n'umubare w'impunzi ziri mu ntara ya Kivu ya Ruguru, muri zo hagashyirwamo n'ibigo nderabuzima, ariko impunzi zivuga ko amaso yeze mu kirere. Ubwo twashakaga kumenya icyo leta ivuga kuri iki kibazo ntabwo twabashe kubona bemera kutuvugisha. Jimmy Shukurani, Bakomera, Ijwi ry'Amerika, Igoma.
ningaha duce dusozerera amakuru twari tubafitiye muri kano kanya dushimira abagize uhara bose kuri mikoro ari kumara Diane ni nahazo yakoze Nadia Taha na engineer bari kumwe muhinga bw'ivyuma Hedirwema niwe yaraduhagarikiye turongera Samoya ni minota 30.